Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabara mukije ncuti bakunze muteza amatwi iganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira no Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabayikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe zimezime mu ngingo y'ivyo nabateguriye.
Tandukanye niyoza ni naho hapfuye n'ibyo byina Maison Shalom inzu y'amahoro kubera ko twebwe muri ayo magogo yose twari twaraciyemo ubutandukanye bwacu twashoboye kubana neza dukina.
Uyu numwe mubarezwe n'ikigo Maison Shalom cyo mu Burundi kiramutswa n'umufasoni Marguerite Barankitse avuga ico camumariye ni mu gihe ico kigo kiriko kirahimbaza imyaka 24 ihezeye kivutse. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire ko muri Kenya abanyagihugu bazindukiye matora y'umukuru w'igihugu ya kabiri nyuma y'aha ya mbere yabaye ku itariki ya 8 ukwezi k'8 agwijwe n'ubusa na Sentare na hanyuzwa Perezida Uhuru Kenyatta higanwa n'abandi bakandida batandatu bamwe muri bo bitoza ku giti cabo hamwe na Kizigenza w'imigambwe itabwa rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga. Yavuga rero yuko muri ico gihugu ca Kenya ubu unye hariko haraba hari habaye imishamirano igihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagerageza kuzibira abariko baraja gutora. Hagataho Leta Zunze za Amerika ihamagara abanyakenya bose kuguma batekanye kwigiza kure ubwicanyi no kubahirizwa ibwirizwa nshingiro mu matora y'umukuru w'igihugu ariko araba kunwa kane. Umukuru watavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Kizza Besigye yarongeye guhagarikwa kunwa gatatu nyuma y'amasaha make nya gusa arekuwe. Ibyo bikaba byatangajwe n'umukuru mugambwe wiwe FDC Harold Kaija. Amakuru ava mugambwe wiwe ndetse no mu gipolisi akavuga ko Besigye hamwe n'abandi banyuranye biwe batanu barekuwe kunwa gatatu nyuma y'iminsi itandatu bari bamaze mu gasho bagirizwa kugumura abanyagihugu. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONU Nikki Haley kuri uno wa gatatu yaragabishije bikomeye Perezida wa Sudani Umanuko hamugira ko urwanko n'ubwicanyi biriko biba muri ico gihugu bihagarara atari uko Amerika nayo igahagarika imfashanyo itanga muri ico gihugu. Haley yabwiye amenyeshamakuru ko Amerika yahaye Sudani Umanuko hamwe na Perezida Salva Kiir ubwiwe miliyaridi zirenga 11 z'amadolari y'Abanyamerika. Ambasaderi wa Amerika muri ONU yavuze kandi ko Amerika yatakaje icizere ati nzira yonyene yotuma ico cizere kigaruka nuko Salva Kiir yitaha abanyesudani atanumwe avuyemo. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumvigana no vyacu muce kuri gwa internet ya atari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na kuri gwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Bakunze ibijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika kuri no gatatu ikigo Maison Shalom cyari kiramutse gihimbaza imyaka 24 kimaze kivutse karakaryo rero kuri Maragarita barankitse yagishinze mu Burundi ico kigo kijeje kurera impfuvyi kwibutsa icatumye gishingwa reka byinshi kuri no nkuru tubibaza umenyesha makuru wacu mu Rwanda Desire Hatungimana.
Uno musore yarerewe muri Maison Shalom muri kino gihe amaze kurenza imyaka 33 igenekezo rya 2024 ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2001 amajecera 193 amenyesha ko yahuye n'amagogwa akomeye cyane mu rusengo mu ntara ya Rigi aho yavuka. Abavyeyi biwe amaze kugandagurwa barabugaraniye mu nzu n'abandi bana barabaturira ahakugwa n'Imana. Amenyesha ko yamaze indwi yose amaboko yiwe yari yahiye ariko arabora atagira umuvura. Amaze gushika muri Maison Shalom, Margarita barankitse yaramwakiriye mu bandi bana arashobora kuvugwa mu nyuma ariga amashuri gushika mbere naho ajya kuyabandaniza mu gihugu cy'u Burusiya. Amenyesha ko muri icyo kigo yahakuye urukundo rutagira ingero no kumenya kubana nabo mufisi batandukanya.
Twabanye dutandukanye nibaza ni naho havuye n'iryo zina Maison Shalom inzira y'amahoro. Kubera ko twebwe muri ayo magogo yose twari twaraciyemo mu butandukane bwacu twarashoboye kubana neza dukina kubera twadusinzi yadufasha twatwigisha ubwo rukundo turagerageza nyine mu butandukane bwacu kandi turabaho neza tugakura dushyize hamwe. Navuga ngo ibyo byabaye muri Maison Shalom urumva ko twabayeho mu butandukane dufise ibyari kudutandukanya byari dufashe nko kuri ibyo by'ubwoko urumva n'ubutarabuzi yaciye ankume tena shaka ndabasabe twigireho yuko ibidushikira ntibizobona natwe ngahanze kandi natwe tuzobanga hanzoshi ariko tujye kubaza ikibazo aya magogo ndiko ndabona Imana ishaka kunyigisha ikino aya magogo.
Naho Maragarita barankitse ahimbaje ubugira kabiri umunsi wo kwibuka ikigo Maison Shalom cyashingwa ari mu buhungiro amenyesha ko umunezero ari mwinshi ariko agahinda ko kwitwa impunzi ntikabuze nk'uko avyivugira.
Uno munsi rero mvuga nk'impunzi uno munsi ego ntawo vuga ko atafise agahinda. Iyo umuntu atagira izina, iyo umuntu ari munsi y'ihema, iyo umuntu atagira ibipapuro avuga nyene mutagira ibipapuro. Umunsi mukuru wa mari wa wundi kuko jewe nawise hazokwama ari intsinzi y'urukundo. Maison Shalom ntizokwigera igira umunsi mukuru w'urwanko w'agahinda ogucura intimba kuko urukundo iyo naruvomye warumpaye n'ubaracari se rukundo n'Imana.
Inyuma y'ibikorwa vyinshi arangurira mu gihugu cy'u Rwanda nko kurihira abana amashuri kuva amashuri y'incuke kugeza muri kaminuza gufasha abiga imyuga itandukanye uno munsi ikimuraje ishinga amenyesha ko ari ugutaha mu gihugu cy'amavukiro.
Jewe umugambi ubu mfise nga ni uko dutaha umugambi mukuru tugataha tukikurako agasuzuguro n'akagahe uburundi bugashobora kuba bwa burundi bwiteka n'itekane uburundi buramutswa iteka uburundi umurundi wese yisanzura batarinda kumuhohotera kubera umugambwa arimo kubera ava muri iyi ntara kubera yoba ari mukene cyangwa ari mukuru. Umugambi mfise nuko notaha natahana n'abarundi bose tukava muri aka kajembegete tugazoshobora kuririmba rwa ririmbo ruhayagiza igihugu cacu urundi buhire urundi amakungu adahari rivomo urabona baraduhari ivomo.
Ngomenya ko aho ikigo Maison Shalom gikorera uno munsi mu kibanza cyiswe Oasis of Peace ikicukiro mu gisagara cya Kigali hasigaye hameze nk'ihuriro ry'impunzi. Imigwi ndangakaranga niho yimenyerereza, imisore n'inkumi niho birigwa biga imyuga itandukanye. Si ibyo gusa kuko hari n'amashuri y'abana b'incuke biga ku buntu n'abariko barakura bakahahurira buri mugoroba biga ururimi rw'icyongereza rukoreshwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakenuye tukiri ngaho Kigali turi kumwe ku murongo wa telefone n'umenyesha makuru wacu Asumta Kabuyi ariko arakurikirana amatora yo mu gihugu cya Kenya ingene ariko aragenda ku buserukizi bw'ico gihugu ngaho mu Rwanda. Asumta mwiriwe.
Mwiriwe neza cyane.
Ivyifashe gute abanyekenya bari mu Rwanda bashobye kuza gutora ngaho kuri ambassade?
Yego nkuko bivuze narindi kuri ambasade ya Amerika abanyakenya mu Rwanda ntabwo abantu ari benshi barimo kuza kwitabira amatora ariko uragenda ubona abantu babiri batatu bakinjira bakagereba ko bari kuri liste y'itora uwibonye akagenda agasubira mu byumba aho abantu bashinzwe amatora bamwereka agatora agasohoka nakubwira gusa ko abantu bemererwa gutora ari abafite pasiporo abafite ibindi byangombwa bitari pasiporo ntabwo barimo kubemerera ikindi nakubwira ni uko ushinzwe amatora hano muri ambasade ya yatubwiye ko abantu biyandikishije bateganyirije kuza gutorera hano kuri ambasade Kigali bagera kuri 900 ariko ntiyatubwiye abari bamaze kuhagera muri aya masaha duhari abantu ntabwo ari benshi ni umuntu umwe babiri batatu ntabwo baza ari benshi ngo batonde umurongo
bikaba bitegekanije ko akazu k'amatora ngaho bariko baratora muri ambasade ica bugarasangati
bavuze ko ari saa 11 z'amasaha yano i Kigali
urakoze gose Yasumta Kaboyi iyo nkuru ubandanye ukurikiranira hagufi turaza kwigaruka ko masaha ya mu makuru yacu yo hanyuma tuve rero ngaho mu gihugu cy'u Rwanda duce dukubitira mu gihugu cy'u Burundi naho aho nyuma y'amasango arenga 6 urubanza rw'umugwi wa mbere w'abasirikare bagirizwa gutera ikambi ya Mukoni rwasubizwa inyuma ku murongo wa telefone ndi kumenya umenyesha makuru wacu Jean Bosco ndarurinze ariko arakurikirana iyo nkuru Jean Bosco amahoro ngaho mu Burundi
amahoro cyane Diane
ubwo rubanza rwumviririjwe hehe hama icatumye rusubizwa inyuma n'igiki
ego gurubanza muri kano kanya tuvuga naruriko rurumvirizwa muri sentare isubiramo imanza ya Ngozi mu rubanza ngo abantu bagera kuri 18 n'abasirikare bagera ku 8 hamwe n'abanyagihugu basanzwe bagera ku 9 abo bose bagirizwa kuba bagezwa bakurikiranwa ku gitero cyabaye ku ikambi ya Mukoni hari mu kwezi kwa mbere itariki ya mu ijoro ryo kwa 23 rishyira uwa 24 abo basirikare rero amasango atari make urubanza rwaraciye umuhinga barunguruza ariko rero kuba bari bamaze igihe bafungiwe mu makambi atandukanye ntibyari byigire bishoboka ko baburana kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 21 niho byashobotse baraheba barashikanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi baregerana uno munsi bakaba aribo bishobotse ko baburanishwa ubwa mbere inyuma y'ayo masango yose arenga kuri 6
Jean Bosco n'urubanza rwari rwitabiriwe n'abantu bangana gute ku bundi manza nk'izo hari abantu bahora baza kuzumvirizwa n'izagenze
ubiravye ko biboneka nta bantu benshi bitabiriye ubwo rubanza kiretse abantu basanzwe abamenyesha makuru bakorera hanya Ngozi ndetse n'abaharanira agati ka muntu abandi bantu basanzwe n'abantu bakeya nta bantu benshi bagwitabiriye ariko gusa muri kano kanya tuno kumenya Sadiane nuko ikintu kiriko kirahirirwa ko cyane n'ikintu abashinga manza basabye yuko ubwo rubanza ibyegeranyo byagiye birafatwa muri ubwo rubanza yuko byoteshwa agaciro na sentare
ngo kubera
ari ibyegeranyo
ngo kubera iki
ego ko bagira ubimbaze ni bavuga yuko ari ibyegeranyo byakorewe ku ihohoterwa ridasanzwe ndetse umwe abashingwa manza bariko barafasha abo bantu bavuze yuko bahohotewe cyane wabwira avugwa cyane akaba ari uburongo iperereza mu ntara ya Muhinga yo bose bagaruka ko
abavuga
ko yabereye ibintu biteye ubwoba cyane ku buryo bw'uko ibyo bavuze byose ari atabyoba ipfagusa
urakoze cyane gose Jean Bosco ndarurinze ubandanye nawe we ukurikirana iyo nkuru turaza guheza tugaruke ko mu makuru yacu yo hanyuma
urakoze nama
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
mukanya isase ni vyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi uno munsi rero mu nkuru yanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi tugaca tugaruka ku nkuru ya cana canye ko ivuga yuko hari umushinga ntawe wo mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cyo Burundi yadandaje umupfasoni wiwe amakuru rero yari ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko uwo mupfasoni yadandaje ibihumbi ijana akavuga ko babitewe n'ubukene ari kumenyesha makuru wacu Diane Ndonse yarishikenga ho mu Cibitoke kugira ngo yumve uko vyagenze reka aduhidonido
Turi kugacimbira igikame ku mutumba Nyarurinzi wo muri zone Buhayira yo muri komine Mugwi mu rugo kwa Ndayahoze Celestin bivugwa ko yagurishije umugore wiwe amafaranga 100,000 haraheze indwi zibiri. Amakuru y'ukuri dukura hano mu kibano c'uyu mugabo nuko atagurishije ahubwo yabaye bwikura umugore wiwe kuko nyabuna yavuga ko ari we yotanga ivyo 100,000 nk'agashimwe kuwo mumukurira mu nzu. Mbere akanagereka ko impfizi y'impene hamwe n'inkoko imvo yo kumwikura nuko atarakimwitayeho. Ibyo uwo mukenyezi wiwe ahakana kuko avuga ko nyabuna yahora agwaye. Amakuru dukura mu kibano ivyo yabiyagira abandi bagabo bari kumwe mu bunywero. Uyu numwe mu bafisi ukuri atubwira uko ibintu byagenze.
Uya bwarije ndagwagashe mu 100,000 onjani rumugore. Kwabona ubunya aho bigeze, umugore ntasasira, ntama bazi ngo noge, nimishwano n'inzu naraciye mu miryango ibiri. Jewe rero baho bigeze, nobona umuntu mu 100,000 akanjanira umugore no mushimira. Ntahubwo nimuzana urukatasi, nimba uwo mujana, twandikiranire, nyene ndamuhe iryo cupa giwe. Nyama muri ngahe byabona ndaba inzoga amunjani nivyo twabonye nabiye ngo hawo wakoresheje ngo cyane umugore ngo 100,000 ndakugabira umugore ibyo ntibyahabaye. Ubu mwene umugore avuga ati genda afise 100,000 muta mu munjani no kusasa nka kisasira ko cyabaje kicyamana.
Bidatevye umwe muri abo bagabo bari kumwe mu bunywero yitwa Mvuye Kure Karori batazira bifungo yari yiyemeje kumumukurira mu rugo yaciye ashira imvugo yo gutebura mu ngiro abarashitse igihe cy'isaha zine bukeye bwaho kumutora
kwa bwacacara tirabuganaje n'impuzo nazizaye n'amavuta naraguze umugore rero wanje umpene 100,000 twapo umugabo aca abazukuruzu ku Rwanda baga 100,000 nabibura moha ho umugabo yari yemeje kumujana
ntiyabuze amafaranga gusa n'umugore umva ntawe yatwaye
umugore ntawe yajaye n'amafaranga ntawe yajaye.
Aha rero abantu bakibaza aho uyu mugabo Mvuye Kure Karori yagira atware uyu mukenyezi. Abamuzi neza bemeza ko atarafise aha mushira kuko asanzwe afise abandi bagore babiri byongeye akiri muto kuri uyu mukenyezi. Ahubwo nyabuna abantu bavuga ko yaramayeri yo kugira ashikira gashimwe yemerewe hamwe atwaye uwo mugore. Ikindi abantu bibaza ningene uyu mukenyezi nyene gutangwa uwo abandi bavuga ko yagurishijwe avyakira. Wewe avuga ko uwo mugabo wiwe yariko aramwikura asanzwe afise ingorane yo mu mutwe iyo yanyoye inzoga zambiye hoho ibintu bikunyuka kuko yamakora amarorerwa nkaya.
Nani ndavyuka none munshingira ntamugabo ufise ufise abakore babiri none unjana kongera ngo turampomera amazi none ko mugabo yakonshingiye cyuko navyakiye kubera jewe ndamuhutse iyanyweye aravuga twihuramira kubera mbyaye abana babiri kubera aborekwa mwakaborekwa none se ntabana abantu shanamira kugoma nga bana ntacyo barera kubera ko n'umuntu agoma bore
n'ubu hageza nke kudandaje none ntabwo ufise ko umuntu yagudandaje ko ashaka kuza gutora ku ngufu
oya ntabwo aje mfise bose nteka zari nzoka z'abatumye.
Ndayahoze Celestin afite imyaka 44 umukenyezi wiwe akagira 40 ashaka kumwikura inyuma y'imyaka 18 babanye banafitaniye abana babiri. Ku bantu bibaza ko uyu muryango ukenye habanamba ubayeho ubuzima bubayabaye nk'ubwo batari bake usanzwe uba mu nzu zibiri ukagira nizo ukotesheje kugasagara kari kuri uyu mutumba bitoba n'ivyo. Ndayahoze Celestin asanzwe ari umubaji umukenyezi akaba umurimyi ubwo buzi burabatuma badakena ibyo bafungura kuko bimbura kandi bakagaburira n'abana bake. Ikindi cyo kumenya nuko izi nkuru zo gutebura zavugiwe mu bunywero zashizwe no mu nyandiko ari nacyo gituma muri kino gihe Ndayahoze Celestin yashatse kwikura umukenyezi wiwe afungiwe muri parake ya Cibitoke nayo uwashatse kumutwara yaciye ahunga kugeza ubu ntawuzahageze hamwe n'ivyabona mu rwandiko ruriko amasezerano. Ku mbuga ngurukana bumenyi haravuzwe ibitari bike tubasomere bimwe muri byo duhere kuri uyu yitwengera ati ha 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 emwe akamara maza karam. Uyu nawe ati mama gajewe ibara kumutemere iyo ni nzara iri mu gihugu cy'u Burundi gusa. Hari n'uyu avuga ati ibyo tutari bubone. Dusome n'uyu avuga ati ntimubifata ibisanzwe ubwo ni rwa rudandazwa rw'abakenyezi batwagwa muri Omani rubandanya. Uwundi ati uwo mugabo ndamwemera none nimba uyo mugore yamunaniye ngashaka gire gute mwirekere turangirize kuri uyu avuga ati bidarenze ako ni kagateka k'abakenyezi kabandanya guhohoterwa mu birabe neza imugwi mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse urakenuye inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusubira kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com bakaja ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara. Amasendika y'abaforoma n'ababafasha mu gihugu cy'u Burundi agabisha yuko mu minsi itarenga 12 13 bazohagarika akazi kabo mu gihe batoronswa ibyo leta ibasaba. Mu kiganiro muri isanga na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi ejo Melance Hakizimana mukuru wa Sinapa ya sendika y'abaforoma Sinapa hamwe na madamu bukuru ayoboye ikigo CNTS baragarutse kuri ico kibazo. Mushinga naye Hakizimana ni watangura avuga abakozi bari muri iyo sendika Sinapa.
Abagize sendika Sinapa n'abakozi bakorera mu gisata cy'ubuvuzi ahanini bagizwe n'abaforoma mugabo n'abandi usanga bakorana n'abaforoma bajya barabitwa abafasha b'abaforoma mu Faransa bitwa ba aide soignant cyangwa bajya usanga bakora mu yandi na serivisi za laboratoire hajya bapimira ibipimo by'abarwayi cyangwa nabajya bandi usanga mu mavuriro mato mato hari abakora mu bya gutoza amafaranga cyangwa abajejwe by'isuku abo bose bari muri sendika Sinapa mugabo abo novuga batari muri sendika Sinapa bajya twita abaganga remetse mu rurimi rw'Igifaransa abo bari muri sendika Sinapa kuko abaganga barafite amasendika yabo bahurukiramo.
Hanyuma Marie abari muri sendika iri ya CNTS bo ni bande
nabakozi nyene bakwa mu gisata cy'ubuvuzi bari mu migi itandukanye kuko burya amategeko y'ukurya muri sendika winjira muri sendika wifuza ubu ni huye ni ukora igwanya gateka nawe kakuraba mu gisata ukoreramo harimo nato harimo abaforoma abanyamabanga bo mu ndwaro abajya bacungereje amafaranga bakonda baba muri service financier cyangwa cyongera ibigega abakozi barari by'isuku abayezamu bavuga yuko ni sendika ihurikemo abakozi mu gisata cyo mu rwego rwa bose atari umwuga umwe ahanini bene wacu haguyemo abanyamwuga bose twebwe rero turi mu bisata byose by'ubuzima bw'ubushikirangangi n'abakwa mu bindi bisata by'ubuvuzi bose.
Ye nkuko byumvikana rero nabakozi bo mu buvuzi bose nkuko iyi sendika ibivuga sendika national pour les travailleurs de la santé abakozi bose bo mu buvuzi none se
wariwe wese ashaka kwinjira nta numwe atayimiriwe kuva ku baganga bageze ko bariho batagiye amasendika yabo nuko gushika ku mukozi mutonya abaho bakwambuka cyata cy'ubuvuzi.
Ye none se reka mbagarukeho Merance ko umushaka guhagarika akazi ni ibiki mwasabye leta?
Ushaka guhagarika akazi kubera ibibazo twavuze byihuta mu bisanzwe byo twasabye leta n'ubivuga ko biri mu migwi ibiri hariho ibisanzwe biri mu masezerano twagiranye na leta mu mwaka w'2009 muri ivyo harimwo ibijyanye no gutanga no gutunganya gushasha ibijyanye n'amateka y'abakozi ariyo twita gutekaniriza akazoza abakozi ariyo ibijyanye no gutanga intererano y'abakozi muri ayo mashyirahamwe ajeje gutekaniriza akazoza abakozi ariho n'imishahara y'abakozi bakora mu mavuriro mato mato abo twokwita le sous contrat roko hakaba n'ibijyanye no kwivuza mugabo ibyatumiye dusohora umutahe wo guzohagarika akazi mu minsi 14 n'ibyaba bitararonka inyishu ahanini bifatiye ku byo kwivuza kw'abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi hakaba n'ibijyanye n'umutekano umutekano w'abakozi mu gisata cy'ubuvuzi mu gihe bari bari ku kazi n'ibijyanye n'intwari ibereye ivyo rero ivyo bintu bitatu bikuru bikuru byatumye dusohora imutahwe wo kugabisha kugira ngo leta n'abafasha leta bashobore kutwumviriza kugira turonke inyishu ibereye.
Mari ibyo Meransa avuze urabyumvise mwebwe hari ibindi musaba bitari ibyo ngibyo byabaviza byiyongeraho
Oya turi kumwe Iyo ibyo bibazo bitumye tugarisha kuko dushaka guhagarika akazi mu gihe atamututowe tubiri kumwe twabisinyiye hamwe nta na kimwe gitandukanye turi kumwe
None subwo urebye uko mu bitubwiye abakozi bo mu buvuzi barebwa n'iki kibazo ni benshi cyane bari mu nzego zitandukanye none ni muhagarika murabona ubuzima butazaba buhagaze
oya burya icyambere no kubwira mugenzi nene wacu nuko utwavuze ko ari kugabisha ni kuvuga iyo hageze amasendika agabije yuko ashaka guhagarika baba babonye yuko abo babituye abo bakoresha babo basa n'uko bariko bayaniriye batabikora bikurikirana umwete ubona nk'ikintu cyo kuvugwa ni ikintu nkoramutima ku mukozi tuvura abandi mugabo turwaye mu byo twasinyaniye na leta yuko yadufasha kuvugwa kugira ngo tugume ku rubuga turiko turavura abandi nibyo baduhagarikiye natwe rero turiko twagabije kugira ngo tubereke yuko mu gihe amagara yacu nayo abangamye ni ikintu cyihuta nkoramutima hanyuma ikindi nacyo kizo byerekeye umutekano w'abakozi ku kazi iyo wumvise abantu bisuka mu gisata cy'ubuvuzi kuza gufatira ibihano abantu badakoresha badaciye ku nzego ibyo niwo bashobora no kutunyuruza ibibazo bamenye niyo twagiye urumva rero ni ibintu nkoramutima hanyuma ibindi biduhanze tutafashe nka nkoramutima twerekanye ingene tuzobibandanya mu biganiro cyase tugashyikira n'ubutungane mugaye ibyo bibiri ntiworindira kujya mu butungane basa kukuvuza ntiworindira kujya mu butungane aribo bari kwaguhohotera bava ushobora no kuhasiga n'ubuzima twe dushaka rero tugarukiwe umutekano wacu uzwi n'amategeko mpuzamakungu ko tugomba gukora umutekano w'akazi hagize icyo twaba dukora tutameze neza cyangwa ariko se badutoye ko abatugejwe n'ibice mu mategeko agenga ibyo bifata dukoramo mvuga ntagiye ureka kubingirira ngo bijye mu kimbo bajye mu kibada cyabo na cyane cyane ubutangazi bwacu nabwo ukamwembona ibiriko birabikurikirana ahubwo ngo babibona ko ari ibisanzwe
Iki kiganiro rero ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya Amerika umwanya kugira ngo babaze cyangwa se batange n'ibitekerezo ku kiganiro tuba turimo gukora
akende muri zone mbere zikomine gatera intara ya Kanza mu Burundi yaje nagomba kubabaza n'abaforoma ntabwo borara ntagire ababirenganije cyangwa dufate nk'abagwayi kubagarika akazi bashobora kubora ubuzima kinacyo bakabyumvikana leta kugira icyo kibazo bagitumye kurumva ni ikibazo gikomeye akomeye cyane ariko ni nacyo nagomba kubaza sinzi icyo cyumvire kugira abagiye bagitangure cyaba bafatiye niba uko byahora bimeze aho cyaba cyahindutse n'icyatumye bihinduka
nticyahindutse ahanini urabona leta twari twajyana ibiganiro iremera kudushyigikira mu kuvugwa mu kuturihira ibice 20% cyangwa 30% by'aho tuvugwa kandi tukayikabiturihira ku ideni bakaza barariha ishyirahamwe rivuza abakozi ba leta bita mituweli y'abakozi ba leta hanyuma rero kubera ahanini ingorane ziriho dushyira mu bice 3 ubwa mbere leta itanga amafaranga adakwiye ayo nayo itanze niyashyitse mu bushikiranganji bagateba kuriha ryashyirahamwe mituweli mituweli gashya dufatira ibihano nk'ubu yadufatira ibihano mu kuca idusaba yuko turiha ya mafaranga leta yaho turihira kandi natwe twashatse kurwanya izo ngorane zoturuka ku kubura amafaranga yo kwivuza kandi natwe tuvura abandi urumva rero badusubije mu ihumbi hanyuma ikindi nacyo niba nakuri mu bushikiranganji nta manama bagiye gukurikirana ingorane ziba ziva mu ishyirwa mu ngiro ry'iryo tegeko naho ingorane yaturutse rero ubu abantu iki ese kinakomeye muri iyo ngingo na mituweli yafashe mugayo yose ubushikiranganji nk'ubu ndende zo mu kuzo kwa muganga cyane abafite indwara zimara igihe kirekire twita maladi kronike nabo nyine muri bwa bukene imiti kibataba buri nyine bivuza bagashobora kuremba rero bakasiga ubuzima ni ibyo rero
Nuko rero nchuti bakunza akaba ino ngaduce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mumvise no munsi twari twasubirijemo igice ca mwisanga mwakurikiye ejo Diane na Hazuma ari kumwe kuri micro Innocent Kimenye muhinga bw'ivyuma na ingenieur Justin twe muko turi batatu turashimiye ko mwafashe umwanya wo kutwumviriza muranigwe mu banyu no mu vyanyu na hejo nkaho twatanguriye.